inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza ikiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Uri kumwe na Pastor Jean-Baptiste Nzeyimana. Mu kiganiro giheruka twarabonye indongozi z'Abayahudi zarondeye cyane kwica Yesu Kristo kubera avuze ku Imana ari se kandi bari umwe bangana. Nuko ishengero rinini rikurikira Yesu aho ajya hose. Yesu atoramo 12 kugira bagumane nawe abigishe yongere abarungike kuvuga ubutumwa bwiza bw'agakiza. Izo ntumwa 12 Yesu yatoranije bari Simoni Petero na murumuna we Andrea, Yakobo umuhungu wa Zebedayo na murumuna we Yohana. Abo bane bose bari abarovyi. Izindi ntumwa bari Filipo, Barunaba, Toma na Matayo. Abo bari abatoza kori Yakobo wo kwa Alfa, Tadeyo, Simoni w'i Kanani na Yuda Isikariote uwaguze Yesu. Abo nibo ntumwa 12 zagendanira Yesu, ariko hari n'abagore benshi bamugendanira: Maria Magdalene uwo Yesu yakuyemwo abadayimoni ndwi, Yohana umugore wa Shuza, akaba n'umutsezwa rugo wa Herode, Suzana n'abandi batari bake. Inyigisho z'umwami Yesu Kristo zatangaza abantu benshi kubera yigishanya ubutwari bwagaragazwa n'ibikorwa bitangaje yakora ubwo abandi bigisha batari bafise. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaza kubona ingene Yesu yari afise ubushobozi n'ubutwari ku kintu cyose cyaremwe aha ku isi cyanye ku bubasha bwose bubaho. Reka dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 4 uhereye ku murongo waho wa 35. Havuga ngo kuri uwo munsi bugorovye arababwira ati: tujabuke tuje hakurya, basiga abantu hano bamujyana mu bwato yahozemo kandi ayandi mato yari kumwe nabo. Nuko haza inkubi ikomeye y'umuyaga, imifunda yisuka mu bwato bwariko buruzura, ariko we yarajyamye mu mutwe w'inyuma yiseguye umusego yisinziririye. Baramukangura baramubaza bati: mwigisha, ntubabaye ko turiko turapfa? Arikangura azibiza ingunza abarira ikiyagati: hora utekereze, umuyaga uracya haba agahwekere rwose. Arababaza ati: niki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya bagira ubwoba bwinshi barabazanya bati: mbega uyu n'umuntu ki umuyaga n'ikiyaga ko bimwumvira? Bafata hakurya y'ikiyaga mu gihugu cy'Abagerasene. Avuye mu bwato umuntu yinjiwemo n'impwemu ihumanye ava mu masenga yimva aca aramusanga. Yaba muri ayo masenga ntihagira uba akibona icyo ashobora kumubohesha niyo woba umunyororo, kuko bamubohesheje iminyororo ku maguru no ku maboko. Kenshi iyo amaboko akayicagagura, iyo amaguru akayivutagura. Ntihagira umuntu afise inkomezi zo mutururuza. Maze iminsi yose ku murango no mu ijoro yama muri ayo masenga no ku misozi ataka yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure arirukanka arunama asemerana n'ijwi rirenga ati: duhuriye hega Yesu mwana w'isumba byose, ndakurahiye Imana ntumbabaze agashinyaguro. Kuko yaramubariye ati: va mu muntu wa mwemu ihumanye. Aramubaza ati: witwa nde? Aramwishura ati: Gitero n'iryo zina ryanjye, kuko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo ntazirukane muri icyo gihugu. Kandi kuri uwo musozi hari umukuku mwinshi w'ingurube zirisha. Ziramwinginga ziti: turungike muri zirya ngurube tuzijemwo. Arazemerera izo mpemu zihumanye zimusokorotsemwo zinjira muri nyangurube. Umukuku wirukira ku gatembwe zisuka mu kiyaga zari nk'ibihumbi 2. Amazi araziniga, abaziragira barahunga. Mu gisagara no mu misozi nabo baza kuraba ibibaye ibyo ari byo. Bashikaho Yesu ari basanga uwari yinjiwemwo n'abadayimoni yica yicaye yambaye ubwenge bwagarutse umwe nyene yari yinjiwemo na cya gitero baratinya ababibonye babadondera ibyo wari yinjiwemo n'abadayimoni n'iby'ingurube batangura kumwinginga ngo ave mu ntara yabo ariko atambukira mu bwato wari yinjiwemo n'abadayimoni aramwinginga ngo agume kuri we ntiyamukundira ariko aramubarira ati jya imuhiri wawe mubi wanyu ubabarire ivyo umwami imana igukoreye byose kandi ninge nikugiriye ikigongwe aragenda atangura gukwiza idekapoli ivyo Yesu yamukoreye byose abantu bose baratangara nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya ishengero ryinshi rikoranira kuri we yari ruhande y'ikiyaga haza umwe mu bakuru b'isinagogi yitwa Yayiro amubonye amwitembagaza imbere y'ibirenge aramwinginga cyane atakana kanje kagakobwa kari ku mfiro ndakwinginze nuze se umurambike kw'ibiganza akire abeho aragenda ajyana nawe ishengero ryinshi riramukurikira rimubanda kandi umugore arwaye ubutinyanka yari abimaranye imyaka 12 yababajwe cyane n'abavuzi bamumariye ibintu byiwe byose abitanga kw'ingemu ntihagira icyo bamumarira mbere arushiriza kurwara yumvise bya Yesu araza aca hagati y'ishengero amuturuka inyuma akora ku mpuzu yiwe yari yibwiye ati niyo nokora ku mpuzu yiwe gusa nokira uwo mwanya isoko y'amaraso irakama amenya mu mubiri wiwe yuko akize icyo cyago ako kanya Yesu yumva muri we ubushobozi bumuvamwo ahindukira abandana n'ishengero arabaza ati ninda nkoze ko ku mpuzu zanje abigishwa biwe baramwishyura batubone abantu bariko barakubanda nawe ukagira uti ninda nkoze ko abera guzamwa amaso ngo abone umukoze ko uwo mugore aratinya ahinda agashitsi kukwazi ikimubaye ko araza mwikubita imbere amubarira ibyo kuri byose Yesu aramubwira ati mwana wanjye ukwizera kwawe kuragukigije genda amahoro ukire rwose icyo cyago cyawe akivuga haza abavuye kwa wa mukuru w'isinagogi bati wa mwana wawe aracikanye uracyagorera iki umwigisha ariko Yesu ntiyashyira umutima ku ijambo rivuzwe abarira uwo mukuru w'isinagogi ati ntutinye wizere gusa ntiyakundira uwundi muntu kujyana nawe atari Petero na Yakobo na Yohana mwene nyina wa Yakobo bashyitse ku nzu y'uwo mukuru w'isinagogi asanga bariko barakoma induru barira baboroga cyane yinjiye arabaza ati niki gitumye mukoma induru murira umwana ntawereye ariko arasinziriye baratwenga bamushinyagurira arabakumira bose ajyana se n'umwana na nyina n'abari kumwe nawe yigira haruguru aho ikiziga kiri afata ukuboko kw'ikiziga arakibarira ati talisa kun bisobanurwa ngo gakobwa ndakubariye nti vyuka umukobwa cya abyuka uwo mwanya aragendagenda kuko yari amaze imyaka 12 avutse baca baratangara cyane arabihanikiriza cyane ngo ntihagire umuntu n'umwe abimenya arababarira ngo bamugaburire Yesu avayo akiri ko aragenda impumyi zibiri ziramukurikira zisemerera ziti tugirira imbabazi mwana wa Dawidi ashitse mu nzu za mpumyi ziza kuri we maze Yesu arazibaza ati murizeye ko nshobora kubikora nazo zitegome mushinga ntahe aca akora ku maso yabo ati bibabere nk'uko mwizeye amaso yabo arahumuka Yesu arabihanikiriza ati murumva ntihagire umuntu abimenya ariko basohotse bamukwiza muri icyo gihugu cyose buno bagisohoka bamuzanira ikiragi cinjiwemo na dayimoni dayimoni amaze gusendwa icyo kiragi kiravuga kandi ishengero ryose riratangara riti mu Bisirayeli ntihari bwaboneke ibimeze bityo ariko abafarisayo baravuga bati umukuru w'abadayimoni niwe amushoboza gusenda abadayimoni avayo ajya mu ntara y'iwabo abigishwa biwe baramukurikira isabato ishize aca yigishiriza mu isinagogi benshi bamwumvise bati ibyo byose uyu yabikuye hehe kandi n'ubwenge kiyahawe nibyo bitangaza bingaho bikorwa n'amaboko yiwe nibiki mbega si wa mubaji mwene Maria mwene nyina wa Yakobo na Yose na Yuda na Simoni bashiki biwe nabo ntibari hano iwacu ivyiwe birabatsitaza Yesu Yesu arababwira ati umuntu avugishwa n'Imana ntaburi icyubahiro atari mu ntara y'iwabo no mu muryango w'iwabo no mu nzu y'iwabo maze ntiyashobora gukorera igitangaza na kimwe atari abagwaye bake yarambitse ku ibiganza atangazwa no kutizera kwabo agenda mu mihana ihakikije yigisha ahamagara bamwe 12 atangura kubatuma babiri babiri abaha ububasha ku mpemu zihumanye arababwira ati raba mbatumye muri nk'intama mu mabingira hagati nuko mugira ubwenge nk'inzoka mumere nk'inuma atakarohe bazobashengerana mu mazu babatonagurire mu masinagogi yabo ntimuze mutinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo cyane cyane mutinye ushobora guhonereza ubugingo n'umubiri muri gehenomu mwoye kwiyumvira ngo naje gutera amahoro mu isi sinaje gutera amahoro atari inkota kuko naje guteranya umwana na se n'umukobwa na nyina zana na ina bukwe kandi abansi b'umuntu bazoba abo mu rugo rwiwe ukunze se cyanke nyina akabandutisha ntaba ankwiye kandi ukunze umuhungu wiwe cyangwa umukobwa wiwe akabandutisha ntaba ankwiye urokora ubugingo bwiwe azobubura nuheba ubugingo bwiwe kubwanje azoburonka amen muri make uyu munsi twabonye ingene amajambo n'igikogwa cy'umwami Yesu byari byuzuye ubushobozi bw'Imana bigatuma ishengero ryose ritangara gushikaho ribazanya riti ibyo byose yabikuye hehe kandi nubwenge kiyahawe nibyo bitangaza bingaho bikogwa n'amaboko yiwe turabibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko 6:2 mbega Yesu yakura ubushobozi n'ubwitonzi hehe n'ahandi yabukura kuko wenyene yari ubushobozi n'ubwitonzi umwami Yesu yakoze ibitangaza aha ku isi kugira yereke abantu uwariwe niyo yavuye yari afise ubushobozi ku bintu byose biboneka n'ibitaboneka yari ruhula na kalimatula bisigurwa ngo yari mpemu w'Imana jambo w'Imana nicyo gituma yashobora gucecekesha ingunza y'umuyaga akirukana dayimoni ziri mu bantu akoresheje ijambo gusa rero ubushobozi bwa Yesu nta karimbi bwari bufise ku ngwari ariyo yose ari nacyo cyatumye n'abapfuye abagarukanira ubugingo bagasubira kuba bazima Yesu ntiyari umuhanuzi asanzwe kubera we ubwiwe yari jambo w'Imana yihinduye umuntu ijambo ry'Imana ana riratubwira ko muri we hari hukunengesera kose kubumana iki rero nicyo kimenyamenya cyuko umwizera wese ataho azigera agira ubwoba bw'ikintu na kimwe yaba urupfu cyanye ubugingo cyanye impemu mbi cyanka abarozi habubu cyanye mu gihe kizoza muze mwirinde kwambara ibigwanishwa cyanye gutanga ibimazi muha abantu ngo babarinde kubera umwami Yesu azobarinda nico gituma ivyanditswe vyeranda bivuga biti kuko muri we ariho haba ukunengesera kose kubumana mu buryo bw'umubiri kandi munengeserezwa no kumubamwo niwe mutwe w'ubukuru bwose n'ububasha bwose cete Paulo yandikiye abikorosayi 2:9-10 mukunzi mbega wo bawizera uwo mutwe w'ubukuru bwose n'ububasha bwose cyanye wama urondera kwigeragereza mu bushobozi n'ububasha bw'isi mukunzi uri kuratwumviriza turagushimiye cyane Imana iguhezagire kandi ushire umutima kuri iri jambo Uhoraho yavuze ati kuko muri we ariho haba ukunengesera kose kubumana mu buryo bw'umubiri mu cyate cy'abikorosayi 2:9-10
mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira twandikire ku gasanduku k'amakete 40040 i Bujumbura telefoni yo mu biro ni 202-204-2057-57 iyo woyitelefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-2057 canke 69-469-619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara ryitiriwe ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.